Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 2021 myandagaro n'umwaka wa 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe izingi nkuru nkuru zikurikira. Imiryango igera kuri 13 yo ku mutumba Gasonga muri komine Musongati yoba imaze kuvuga biturutse ku kutumvikana mu bwambwe sendeze FDD bazokwitoza ngo barongore uyu mutumba. Mu bw'igihugu jejwe agateka kazina mu nzu sendi hashi uvuga ko hari abanyororo benshi bamaze imyaka irenga itanu bafunzwe mu ntara ya Burunga kandi atadosiye bafise. Uyu mugwi usaba ko abo banyororo burekurwa kuko bafunzwe hadakurikijwe amategeko byashikirijwe kuno wa kane na Martin Blaise Nyabobo kuri uwo mugwi ku kiganiro yahaye amenyeshamakuru inyuma y'urugendo abagize uyu mugwi bagize mu mabohero batandukanye yo mu ntara ya Burunga. Idogo ni nyinshi mu barimyi bo muri komine ya Muyinga bashorera umwimbu wabo w'ibigori mu kigo Anagesa bavuga ko baburagiza bagasaba abajejwe intwaro ko bafasha kugira bagurishe umwimbu wabo batarushe aya n'ayandi ni mu kanya sambikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hari imiryango imaze gufunga igihugu kubera injyane za politike zabaye ku mutumba Gatonga muri komine Musongati ku mpamvu z'abashatse kwitoza ngo barongore uyu mutumba bankiwe. Imiryango irenga 13 ikaba ariyo yoba imaze gufunga igihugu intandaro ngo kukaba ari ubutumvikana kuri imbere umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana.
Amakuru tukurangaye kuri umutumba amenyesha ko hahize iminsi icuka atari cyiza wo gutera ubwoba no gutoteza ibyo byiganje ku mutumba Gatonga kuri muri komine Musongati intara ya Burunga. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko imiryango igera kuri 13 imaze guhunga uwo mutumba, bamwe bahungira muri Tanzania abandi bakinyegeza hagati mu gihugu cy'u Burundi. Intandaro ya byose ni ukutumvikana ko imbere mu mugambwe CNDD-FDD ku bw'abo banyagihugu icyo baje gusumba ni uko bose bari kubarahunga ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagwiriyemo cyane cyane abahoze ari abayobozi b'uwo mutumba mu kiringo kirangiye ariko rebonare barakafitiye azwi ku izina rya Bugoma yahora ari uwa mbere ku mutumba Gatonga Bugoma hamwe n'abandi bavuga ko bari kubaratotezwa n'abarongo b'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Burunga bashaka kubabuza kwiyamamaza ngo bitoze mu matora y'inzego z'umutumba. Abo ngo bari ko baragaragaza kwiyandikisha ngo bitoze amazina yabo ko yavuye kuko ku ntonde nabo ngo bahavuye bitora mu gusini ngo babwira ko hata dosiye n'imwe y'ubutungane ibabuza kwitoza ariko ngo bagumye batotezwa. Bidatebye igitsure kiriyongera imitahe yo guhagarika Bugoma n'abamwegereye irategurwa bikavugwa ko amatora bitegerejwe kuba ari mu ibohero rikuru rya Rutana. Ku gutinya gupfungwa imbere y'amatora Bugoma yarahungiye ntarabimwonye n'umuryango baca kwinyegeza mu bihugu kiwanyi cya Tanzania. Ibyo byose ngo byonyowe n'amanama ategura kugirira nabi Bugoma nabo bari kumwe. Ku munsi wa kane w'indwiheze igenekerezo rya 17 ku myandagaro habaye inama yari irongowe na Sylvenze Kururiho umunyamabanga wa CNDD-FDD muri Burunga. Muri iyo nama abanyagihugu bo ku mutumba Gatonga basabwe kureka gushyigikira Bugoma kubera iryo terabwoba benshi mu bakorana na Bugoma barahunze. Bamwe bahungiye muri Tanzania abandi bariko bakinjakinja mu gihugu hagati. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko nzi ko Ruriho yasabye gukurikirana bikomeye abantu 53 bashobora kuba bakorana na Bugoma n'abandi bayobozi bo ku rwego rw'imitumba. Abasigaye batari kubarahunga aho bigatonga basaba seni kugira ico bakoze kugira ngo amatora abe mu mahoro mu ruganda rw'amakuru kwa radio inzamba mu gateka kawe ntiturashobora kuronka mustaneri wa komine musonga ati cyo kimwe n'abarongoye mu gusosi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ico kibazo
urakoze pacifique nkeshimana barongoye imigwi itandukanye y'amaho mu nama nshinga mateka bagizwe n'ubwoko bumwe bw'abahutu ishyirahamwe ase genocide Cirimoso ishami ryo muri Canada ririyamiriza ingene iyo migwi yashyizweho kuko ikumira ubwoko bw'abatutsi Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ase genocide Cirimoso ishami ryo muri Canada avuga ko ibyo biteye kubiri n'amasezerano yarusha umugambo wa CNDD-FDD wateye ko igikumukurikira Emmanuel Nkurunziza
ivyo niko birateye umutima uhagaze ariko ku bantu bazi ingene intwaro y'u Burundi yagenze muri imyaka mirongo ingahe irangiye ntawe bitangaza kuko ni inkurikizi yemwe bitanga amasezerano y'amahoro yasinyirwa yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri muti gute kuko murabona ko kiriya gihe bene gusinya ayo masezerano bari bavuze yuko ngo inzego zimwe zimwe niyo nkengo z'amateka irimo zizoba zifise ibiharuro binganisha abatutsi abahutu abatwa ku rundi ruhande gutyo gutyo mugabo ico naho cito mu kirondera ngo umutekano no kubaho udahonywa wabo batutsi bari bageramiwe na CNDD-FDD na Fodori arimo mu bakuru basinya amasezerano ico tutokwibagira kuvuga nuko inkurikizi y'isinywa ry'ayo masezerano kwabaye guha ubutegetsi abari kubakoreraho nyabwoko abatutsi kuko ni ngombwa kwibutsa ko kuva mu 1995 itariki 2022 z'ukwa gatanu k'uwo mwaka wa 1995 ibuka bo muri Zaire CNDD-FDD itwara uburundi no munsi bitabere yasinyanye amasezerano na ex-FAN kuvuga abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bari baje gutsindwa bari kubakorera ihonyabwoko abatutsi muri ico gihugu bakumvikana ko babandanye mu mugambi mubi mu Burundi ushiko no muzi nta numwe aravuga ati ayo masezerano ndayiyonjoroyemo ayo masezerano ndemeye ku mugara ko twihenze twasinyiye bidasinyiye oya nico gituma rero ufasha ubutegetsi bw'igihugu ukabuzeza abantu biyemeje ku mugaragaro gukoresha no nk'iryo hanyuma ugahava usanga nyuma y'imyaka 20 ningahe bakoze ku buryo babatutsi bari basinye guhonya batabashize mu nzego ni ibintu byumvikana cyane naho bibabaje
Emmanuel Nkurunziza avuga ko icyo cyumviro cyo gushaka gukumira abandi cyaje buhoro buhoro avuga ko bibabaje kubona hari abanyepolitike uno munsi batabona intumbero ibyo bintu biri ko birafata n'unyene tumukurikire
ibi turiko tubivuga itariki 21 z'ukumunani ndavuga yuko asigaye umunsi umwe gusa kuko hari tariki 2022 z'ukumunani umwaka wa 1988 aho umugwi wabita incabwenge z'abahutu mvuga bita incabwenge kuko naho umuntu yewe yarize gute nta muntu afise umutima n'ubuntu yose nyagashigikira bariko barahonya abatutsi cyangwa ubundi bwoko icyo gihe rero mu 1988 tariki 2022 z'ukumunani uwo mugwi w'abahutu 27 bari mu ncabwenge bandikiye umukuru w'igihugu yarahari icyo gihe bavuga ngo abatutsi ngo niyo biganje mu nzego ngo abahutu bategerezwa ngo kuja mu nzego nta kabi karimwo ngo kubyitigira gihagije naho nyine nta kabi karimwo ariko barahora ahubwo banditse nk'abari kubashigikira ubwo bwicanyi bwari kubugoma kuri abatutsi 1988 urumva rero tugeze ahantu mu by'ukuri ugomba ko intwari ihinduka ntutera abanyagihugu birimira biyororera inka zabo bari ngaha atacu bononye abandi batera canke yego batera ibimenyetso le symbole du pouvoir ibimenyetso by'ubu butegetsi no kuvuga rero ko rwabaye rwitwa zo gushigikira ubwo bwicanyi bw'uhonye abatutsi niho haho rero ngize nti biratwengeje nako biratangaje yuko ico bitwa ko baharanira ico gihe no kuvuga ko amoko yose data wandasire ku rugero rushimishije mu nzego uno munsi bene kuhabwa nubwo bwicanyi ari bo bagifuse uburundu atamututsi numwe akiri mu nama nkinguza amateka atamututsi ari muri aya makomisiyo nkuko duheje kwivuga ikindi twoshoka tuvuga nuko ibi bibaye hariho abanyapolitiki womenga baracasinziriye mu myaka ye 80 bacuka kuvuga ngo abatutsi ngo baruzuye mu nama nshinga mateka ngo mu mugambo utwara nibiki ibyo ni ibintu bibabaje cyane kuko uretse kwakora gashinyaguro ni kinyoma icyo kinyoma rero naho umuntu yaba ari kigugu nta muntu ashobora guhakana ibiboneka akaza kuvuga ngo batutsi buzuye mu nzego naho twe namwe tubirire kurabira hamwe tugasanga urugwego gogo ntibakimoteramo tukibaza aho bitegeze gushikizwa abarundi kugira ngo abo batutsi bakumirwa bamenye yuko batosubira kuja barasya bwose ngo bari n'ababavugira kandi intwaro ihari yo y'irundi ibakura mu nzego kumugaragaro
mu bisata kijanye n'agateka kazi na muntu hari abanyororo batari bake haheze imyaka iri hagati yine n'itandatu bafunzwe atadosiye barakorerwa mu ntara ya Burunga ibyo bivugwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu sendihashe nyuma y'urugendo uyu mugwi wagize mu mabohero ari muri iyo ntara mu kwezi kwa kane umwaka turimwo uwo mugwi ukabona ko abo banyororo bafunzwe bidakurikije amategeko ugasaba inzego z'ubutungane zibijejwe kubahiriza amategeko ku byerekeye imanza z'abanyororo ku neza y'agateka kabo dutega amatwi Martin Blaise Nyabobo yavuze kuri uno wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru
barasanze hariho abapfungwa ugasanga nta n'amadosiye bafise cyangwa asanga hari abapfungwa ku byaha bito bito cyane mugabo ukana amaze imyaka itatu ine itanu itandatu ko ni twaba tukiri ko turahonyanga agateka k'umuntu jewe mbona yuko iyo mbona kazi uza tutoyishikako neza amategeko akurikizwe yubahirize agateka kazi na muntu kugira ngo niyo umuntu apfunzwe iyo umuntu yagiye kunyegezwa ahantu atagifite umwidegembyo ukwiye agire agateka kiwe zotembera hose tuze turagira amanama nk'aya kugira ngo abantu baze barahindura ingendo hoye kugira abitwaza amategeko ngo gufunga mungumirize nije nzogaruka kumufunguza nta n'amadosiye ari mu bisanzwe amakasho siho bahindurira ibyimviro n'umutima w'umuntu amategeko akurikizwe hanyuma umuntu amenye icyo yafungiwe bamuha umwanya wo kujya kwisubirako hanyuma abandanye ibikorwa by'iterambere twasanze kandi yuko abenshi mu bapfungwa usanga batararenze imyaka 40 aho siho abantu bo gukora igihugu gatera imbere uciye ujya kubugaranira hajya ugacugira bije yo kubagaburira wumva tubatse uko turatera imbere gute ibyo tugomba kubihinduka abapfungwa babe bake abakorera igihugu gakora ibyabo biteza imbere babe benshi abajejwe amategeko bayakurikiza ntibayirengagize kuko igihugu kitagira amategeko kiba ari igihugu kiriko kiragerera kija habi kwagomba ko Burundi buja habi kuko ubu bwari butanguye kumenyekana neza
inzamba
itandukira igisata cy'ubutunzi aho bamwe mu barimyi bo muri komine Muyinga bashorera umwimbu wabo w'ibigori mu kigo cy'igihugu kijeje kugiranya no kubika umwimbu anagisa bidogera abajejwe kubakirira umwimbu ko babaruhisha no kubasubiza inyuma ngo bazanye ibigori tameze neza kandi bobo baba babyanikiye bakongera bakabitegura neza hamwe ngo babwirwa ko bitagosoye neza ahandi bakabyanga bavuga ko bivanze ibyera n'iby'umuhondo abo barimyi basaba abajejwe intwaro kubafasha kugurisha umwimbu wabo batarushe n'inkuru ya Verine Mukeshimana
mu gihe hasigaye kiringo caba bukwezi ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu no kuwushingura anagesa gisozere kwakirira abarimyi umwimbu w'ibigori bamwe muri abo barimyi baridoga ko hari aho bashora umwimbu wabo bagasubizwa inyuma ngo ntumeze neza abatari bake ngo asigaye baca bashorera umwimbu wabo ku badandaza babaha kenshi amafaranga ari munsi y'igihumbi n'amajana atanu ku kiro abarimyi bagasaba abarongoye intwaro muri komine Muyinga kubaba hafi kugira umwimbu wabo ntubapfe k'ubusa
turarushe cyane no kutuma ku nzira tuzembagirika batubwira umwanya umwe ngo twashoye ibigori birimo umuguruka undi mwanya ngo twashoye ibigori bivanze ngo harimo ngo ivyera ngo n'ivy'umuhondo ngo tutegereza kubivangura kandi nabo bakavuga ko twashoye ibigori turimo udutete duto duto kandi twebwe twisana muri icyo gihe ngo twamaze kwitunganya neza twasaba rero abajejwe ikigo na jesa canke abajejwe intwaro ko badufasha kugira ngo umwimbo wacu ugogwe ku mafaranga yashinzwe na leta.
Jean Bertimas Mabasi ahagarariye imwe mu makoperative afitaniye imigenderanire n'ikigo Anagesa avuga ko abarimyi basabwa kuzana intete z'ibigori zidafite akanenge kugira ngo babakirire umwimbo bashoye.
Ibirajana tugura ubu babanza kubiraba ko bimeze neza ko bidatobotse ko tabukoko burimwo ko bidasa nabi ni ukuvuga tutabuze ibyo rero tubanza kubiraba urumva turafite ibikoresho icyambere igikoresho cya mbere ni amaso tubanza kuraba yuko atabisa nabi birimo icya kabiri cyo ni igikoresho hariho imijimeti igipimisho kiraba amazi abasigaye mu kigo byinshi bishikana igipimo cya 13 ni ukuvuga bimeze neza mu bijyanye n'amazi basigayemo turya kandi tukaraba yuko byisa ni ukuvuga birera cyane bisa n'umuhondo ntibivanze nibyo rero dusaba yuko abenegihugu bazana ibigori bifise ubuziranenge.
Abarimyi basaba ikigo Anagesa n'abajejwe intwaro muri komine Muyinga kubafasha kugabanya inzitizi zituma umwimbo wabo utakigwa.
Urakoze Verine Mukeshimana ibarabara rya Gihangara ndarihuza Bujumbura Cibitoke irikiri nyabagendwa nkuko byamye ku buryo atamodoka ntonto zikihaca bivuye ku manga ndende ziharangwa. Ibyo biragiramiye cyane abanyagihugu mu gihe batakironka aho bacisha umwimbo wabo. Aba banyagihugu barasaba ko iryo barabara yokogwa vuba kugira imigenderanire n'akazi bisubire uko byamye. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu baho, iri barabara ngo ryari bafitiye akamaro kanini, bakaba bidodomba bavuga ko ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze ngo kuko nibyo bimbuye batabona aho babicisha. Eka mbere ngo n'imiduga mito mito ntikironka yica kubera imanga ziri muri iri barabara, kiretse amakamyo manini manini naho nyene akaba ari guheba imodoka kuko zibononyekarira.
Barabara rya Gihangaranga uva ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Cibitoke uja kuri kundi barabara rikuru Bujumbura ubanza ushitse ahantu bita muri giraje ya kabiri, hoho ari imanga ifite amodoka atari ndende cyangwa amakamyo ashobora kurengana n'ahandi bitandukana. Ahantu hari imanga zirezire ni kuvuga imodoka yawe icanyeyo birasema ko
abo banyagihugu basaba bashimitse ko iri barabara ryokogwa imigenderanire n'akazi bisubire gukogwa nk'uko byamye.
Dutatakamba dusaba yuko badufasha iryo barabara ryahuza igwati abajya mu mirima, imirima ya eserge igakogwa kuko uyu hageze kuyimbura na eserge kera hageze isezerano yo kuyimbura umuceri yarakoresha amabarambwa umengo uyu yarabihebye. Rero tunatakamba dusaba ko iryo barabara ryokogwa yatumye imigenderanire ipfa n'ubuzi bwinshi bupfa kuko n'abantu bakigenda imvura yaguyeho n'abantu basaba kurengana n'ubuyobozi ntarengana.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefoni musitanteri wa komine Mpanda kugira ngo agire icyo ashikirije kuri imyidogo y'abanyagihugu n'icyo bategekanya gukora. Turamukena.
Urakoze Julienne Muzinga. Nino ngaha duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese muteze yombi. Ngashimira n'abagenzanje umwe wese ugite ciwe bamfashije kubatorokaniriza mugire aho bamubahwe mubanye mu byanyu na gahwana.